Tugeze ku gicapu cya 19. Ahantu hose Yesu yaja, abantu benshi bama bamukurikira kugira ngo bumve inyigisho ziwe. Umunsi umwe, umugabo umwe yitwa Yayiro yaraje yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu. Abwira Yesu ati, umukobwa wanje ararembye rwose, ndakwinginze nuze umukoreko kugira ngo akire. Yesu aramwemerera aragenda, hanyuma abantu benshi baramukurikira. Muri iryo shengero harimwo umufaso numwe yararwaye indwara y'amaraso yarayimaranye imyaka 12. Yari yagiye ku baganga benshi ariko ntibigeze bamukiza. Yari yaje kumva amajambo ya Yesu, hanyuma aribwira ati, naho nokora ku buyonga bw'impuzu ziwe ngira ngo noshobora gukira. Nuko agerageza uko ashoboye kugundana muri iryo shengero kugeza akoze ku mpuzu za Yesu. Yabikoze mu bwitonzi kugira ngo ntihagire n'uwumubona. Kandi abigize gutyo, muri ako kanya nyine yaciye akira, maze Yesu amenya yuko ubushobozi bumuvuyemo. Maze Yesu arabaza ati, ninda nkoze ko? Abigishwa bati, we ubone ishengero ringana ritya abantu bagundana, ubaze ngo ninda gukoze ko? Ariko Yesu yagumye yeraguza mu bantu kugira ngo amenye uwamukoze ko. Nuko wa mugore abona yuko ataco bikimaze kubinyegeza. Nuko aratura aravuga ko ari we yamukoze ku mpuzu. Maze Yesu aramubwira ati, mwana wanje, ukwizera kwawe kuragukijije, nugende amahoro. Wibaza rero yuko Yesu atari yamenye wari yamukoze ko ari we. Yaramuzi nyene, mugabo yagomba yuko aje habona kugira ngo abishingire intahe. Urabona rero ko ataco dushobora kunyegeza Imana. Turashobora kwiyumvira yuko Imana itomenya amajambo tuvuga, ivyiyumviro dufise n'ibikorwa dukora, ariko ivyo vyose irabizi kuko iri hose, ibona vyose kandi n'Imana ihoraho.